Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese mu duteze amatwi mwamutse neza. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi ni Edi Rwema ubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon ahangayikishijwe n'ubwicanyi bukomeje mu gihugu cy'u Burundi bushingiye ku bibazo bya politike u Burundi burimo. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ban yavuze ko mu byumweru bishize hafi buri munsi hatoragurwa imirambo y'abantu bishwe urw'agashinyaguro mu duce dutandukanye tw'umurwa mukuru Bujumbura. Kuri uyu wa gatanu, Welinzi Tonda, umwana wa Claver Mbonimpa, umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu APRODEHAJE, yiciwe Bujumbura nyuma y'uko yari yatawe muri yombi na polisi. Uyu muhungu abaye wa kabiri wo mu muryango wa Mbonimpa wishwe mu gihe kitarenze ukwezi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yamaganye kandi amagambo akoreshwa na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, amagambo avuga ko agamije kuryanisha no guhembera urwango mu banyagihugu. Biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere i New York hazaterana inama y'akanama k'amahoro n'umutekano yiga ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gukurikirana hafi ibera mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza atanze igihe ntarengwa ku bafite intwaro ngo bazitange, bitaba ibyo polisi igakoresha imbaraga zose ifite mu kuzibambura. Umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Fatou Bensouda nawe yasohoye itangazo avuga ko abatiza umurundi imvururu zikomeje mu Burundi bashobora kuzakurikiranwa n'urwo rukiko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko zitewe impungenge no kwiyongera kw'ihohoterwa rikorerwa Abarundi, amagambo atari meza akoreshwa n'abari mu guverinoma n'ubwicanyi. Ibyo byatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Samantha Power. Ambasaderi Power yasabye abategetsi mu Burundi guha uburenganzira abagenzuzi b'akanama k'uburenganzira bwa muntu n'umutekano mu muryango wa Afrika Yunze Ubumwe kugira ngo bakore iperereza ku bibera mu Burundi. Yasabye u Burundi kandi kwemera bukajya mu biganiro by'amahoro bihagarariwe n'umuryango mpuzamahanga. Itangazamakuru mu gihugu cy'Ubufaransa ryavuze ko agasanduku k'umukara bita black box k'indege Metrojet y'Uburusiya yaguye mu gihugu cya Misiri kagaragaza ko iyo ndege yahanuwe n'igisasu. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko ako gasanduku kagaragaza ko nta kibazo na kimwe cyumvikanaga muri iyo ndege ubwo yari igihaguruka. Nyuma y'iminota 24 gusa iri mu kirere nibwo humvikanye urusaku rukomeye cyane. Perezida Uburusiya Vladimir Putin yahagaritse by'agateganyo indege zose z'ubucuruzi zijya muri Misiri. Yafashe icyo cyemezo bisabwe n'umuyobozi w'ikigo cy'iperereza FSB Alexander Botnikov kugira ngo babanze bamenye neza icyateye impanuka y'indege y'ikigo cy'ubucuruzi Metrojet yo mu Burusiya yahitanye abantu 224 ku wa gatandatu w'icyumweru gishize mu kigobe cya Sinai mu gihugu cya Misiri. Anyeti ziracyakomeza kuri iyo mpanuka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron bemeza ko ari umutwe wa Leta Islamic wateze igisasu muri iyo ndege, ariko Uburusiya bwo ndetse na Misiri bavuga ko ayo makuru atari yo na gato. Uburusiya bufashe icyemezo cyo guhagarika indege zijya muri Misiri nyuma y'ibihugu bindi by'Uburayi. Usibye ibyo, izo ndege ziva mu Misiri zatangiye kwanga gutwara imizigo y'abagenzi usibye igendanwa mu ntoki. Naho perezida wa Taiwan Ma Ying-jeong arahura kuri uyu wa gatandatu na mugenzi w'u Burusiya Xi Jinping i Singapore. Hashize imyaka ibiri yose iyi nama ya Ying-jeong na Jinping itegurwa. Aha nshuti niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mwanya, twongere duhure mu kanya isamuya za mu gitondo mu yandi makuru avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi.
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru ijwi rya Amerika I Washington DC ubu naho numwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
ndabaramukije ndabaye ikaze gwaruka namwebwe mwese mukundi ibiganiro by'ijwi rya Amerika umugwayi w'intandara arashobora kuzirangurana ibikorwa byiwe bya misi yose ahani mugihe ashobora gufata imiti adasivye imirimo yiwe nk'uko bivugwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu ariko rero ubuzima umwe bumwe busaba ingufu nyinshi buza bwunyura ibihe by'ugusinzikara ku mugwayi bumwe muri bwo ni nko kumara umwanya munini ukoresha imashini nyabwonko ihuriro ry'abaganga baba Ligi bakoresha ururimi rw'igifaransa biyemeje kugwanya indwara y'intandara Ligue francophone belge contre l'épilepsie bahanura umugwayi kwisuzumisha urugero indwara igeze ko ibigumbagumba birashobora gutuma umugwayi aja mu bihe byo gusinzikara ivyo navyo ni nko kugira umunezero urenze canke umubabaro w'umurengera nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ryo mu ntara ya Quebec kubijanye n'indwara y'intandara ryo mu gihugu ca Canada abantu bashika ku miliyoni 50 nibo bagwaye intandara darakwisi ibice 80% vyabo biri mu bihugu bikenye hamwe n'ibikiri mu nzira y'amajambere nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha abana bakiri bato hamwe n'abageze mu zabukuru nibo babangamirwa nk'uko OMS ibandanye ibivuga muri Afrika haharugwa imiliyoni 10 z'abantu bagwaye intandara benshi muri bo barasinzikara kubera bagihurumbira ba rumenyi nk'uko vyibonekeje mu gihugu ca Mauritania tumenyeshe kwingwara y'intandara iri mu bwoko bubiri iyituruka ku ruhererekane rwo mu muryango hamwe n'iyitegwa n'izindi ndwara zimwe zimwe ziba ziri mu mubiri w'umuntu nk'uko abahinga mu buvuzi babimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu cuno musikira turabira hamwe ibijanye n'ingene umuntu yobana n'indwara y'intandara kuri mikro muri kumwe na jewe inamahoro Raisa Liliane akaba ari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibindi byinshi mushikirizwa n'ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze Mukwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico rubuzi kunyifata ibereye kubagendana ingwara y'intandara kugira ntibasinzikare ruganira na mugenzanje ala Eve Irankunda
nitwa umuhinzoga kubera noneho yoca ahurira na gose tukamujana kwa muganga hari gihe baca baguha n'urupapuro rukakujana ku yindi vuriro bakurungitseho bakaguma bagerageza
Bofata imiti nyene misi yose bagomba bayifata kubera iyo ngwara idakira
nuko bahanura ntuje kubapfumo genda kwa muganga kuko mu bapfuma agiye nitongo yori kurisha
bafashwe bukwi na bukwi uramwegeranya ukaraba ahantu mushira kandi si byiza yuko yozaregera iziko kuko yo havi mutamuziko umucimutana mu cyumba ukamwugaranirayo ahantu hameze neza
Mu mpamvu z'uko babagwaye tubabonye tukabafata neza kandi cyane cyane tukabatakira abaza kubatora bakaraba ahantu babashira
kubera ziguma zibatamuziko twebwe ababyeyi urindira nyene kugira mudufashe kubera izo ngwara zatubanye umurengera tukabavuza
Umashuri bishitse ngene wo kwegera umuyobozi urumubyeyi wiwe hanyuma ukavuga ati je umwana wanje nikimuga bimushikiye mukabona bimufashe uko muramufata uko hanyuma uheze mutaka abaganga
niyo bayigutekereye ukayitwara heje ukajuramo habura kanya umuha n'utuzi nikinini tugacumuramiza utuntu koroshye twakabuye ucubona ariko arakubita ingohe yongera kandi yakura abayongera byuho
ko kurenda kubegereza iziko ucurondera ukuntu uzuramengizaye ntasubire kunwitabe ntasubire gukora nikina kimwe
to kurenda kubakubita guko mugwayi ntakubitwa
kubana n'ingwara y'intandara birasaba ko umugwayi yubara mu binyobwa yihereza aha twovuga kutarenza urugero mu kwihereza inzoga zambiye hamwe no kutanywa ikawa canke ibinyobwa irimwo ikindi umugwayi yo kwirinda no gufata ibiyayura mutwe nk'itabi n'urumogi nk'uko bashakashatsi mu by'amagara y'abantu babihanura ukwinonora imitsi hamwe no kwinezereza biraruhurira amagara y'umugwayi w'intandara ivyo bimurinda kwikumira no gukumigwa kuko bihanurwa n'ihuriro ry'abaganga b'ababirigi bakoresha ururimi rw'igifaransa biyemeje kugwanya indwara y'intandara Ligue Francophone Belge contre l'épilepsie inyuma yo gukora iyo myimenyerezo ni byiza kuruhuka umwanya ukwiye nk'uko abo bahinga babandanya babihanura kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana neza n'indwara y'intandara tega matwi umwidondoro wa Blaise Shimirimana agenda niyo ndwara y'intandara
Blaise Shimirimana ndabaramukije.
Nyaka turakwamukije. Cinavuke mu cibitoke mugana kuri ya muri sakati. Igihumbi kimwe n'abantu 1998. Itariki 15 ukwezi kwa 11. Amashuri y'intango je nayize kuri AVMR aho mu kinama yisumbuye nayize muri gasenya gatatu.
Ingwara y'intandara urayize?
Ndayize ukuntu ndayibona ko
wewe ubanye gute niyo ngwara y'intandara.
Iraza ngashika ngasanga nashitnagwe hasi. Haguma nkomaguzi ingohe buri mwanya. Ariko iyo umutima z'imitsi ndafata neza kizi yagenda gaca yekirekire nguma n'umutiki gitaze
uyo uri mu bantu uraje ukifata gute
kuri je ntivyo ntaco bingira mbona yuko ndu muntu nkabandi nabandi baragwaye indwara zindi ni ibintu bishika umuntu atashaka
iyo igiri gufate uravyumva
oya navyumvaje yo tibone yashikanye hasi
ugerageza kubana gute niyo ngwara uri mu banyeshure mwigana
iyo rimfata iyo ndi mu ishuri bigashika nkasanga nibagiye ku numuti canke na muti mfise ikamfatira mu ishure baramfata cyahera oyo ngiye binjikira nkagira mu babaro kuko mbona umuntu ukuntu bagora abavyeyi banje nkababazwa n'ico
iyo rero ubonye imiti bagoye uraheza kumva uko babaye cyane
eh ndababara cyane cyambere iyo maze imiti buze sintonda ku ishuri mama nibimuhimba bara arabona amahoro muriwe papa akabona amahoro muriwe akava ku kazirwa aja kuyihiga goma yihiga rinda tamwe ijoro bakasanga arayibuze turi mu ma examen ho gasanga sinkoje na ma examen ivyo bigasanga nivyo kuma bimbabaza
ni kihe gihe wibuka iyo ngwara yagufashe bigatuma udashobora gukora neza mu ishuri
uyu mwaka w'umunani nvyarambabaje cyane kare byarabinjikira mu indi minsi ariko uyu mwaka w'umunani yahengire tugeze mu ma examen no mu ma interview akomeye akaraho biza bagabahangayika imiti ko sinatonda ku ishuri kuko nabanitegurira ngacha nta kwenyere gusaba igishaka yibonuko uyu mwaka rero warambabaje cyane gose
urumva yuko amagara yawe rero asana yabangamiwe kubera yuko ivyo ubusha gukora aho gishobora kubikora
cyane kuko ivyo nifuza si byose nkora eh aho ivyo mbashaka gukora nkaca nibuka yuko ingwara yandi tabinyemereye
ivyo ni nkibihe wama wifuza gukora ugasanga nibikorohe
nkubu mama ashobora kuba agira ntuma ahantu kure mukwanje ndahari agaca biba kubera abavuga ati irashaka kumushikira mu nzira no mwanya nta kwiyumvira ati mbega yabanayigwaye na jewe no ryohirwa abandi
hari gihe gufatura wenyene ugutaha birakorohera none gables
gutandata simenye ikintu nashitse muhira simenye ikintu nabigenjeje inzira ndazicamo neza nyene nkata mwe nkatatamagara afise nkumwe ngashaka kugwa ariko nkashika muhira nkashika ndyama nikamwe kare bihera
ubimenyeshwa niki ndiko iyo ngware bayagufasha
mvyuka muri je numva ndarushe menga ndananijwe
none nkubu abagenzi bawe ntibishika bakagutwenga ngugwa intandara
abagenzi banje jewe niyo turinda tunashwana ivyo nikintu batakinuka ko banje kuzamo binda ikintu nibakinjwa koza akavuye
nibiki wowe ugwirinda kugira ngo yongwara ntigufate
barambiye ati sinegera muriyo cyane no gukora ibintu bishusha umutwe cyane ndabyirinda barambiye gukora nk'ama cinema gasanga ndashusha umutwe kivyo nzinda byirinde no kwegerana ari mbabura cyangwa nkakora ibikorwa biruhishije cyane gose ntage n'umushavuze
iyo uvyirinda cha wimba gute
ndinda no gushavuza abandi nk'abagenzi banje je nshaka ko dushukwana ngo banshavuze
imiti muri kino gisigaye zimvye nigiki wifuza ko mufatwa ko mu mugongo ngo na cyane cyane mwebwe mupa mu miryango bitomite
ikintu no saba yuko badufasha cyangwa ubunyumva wese yugura ica terereye kuri imiti irazimbye cyane gose twe ntitufise ukuntu two kwifasha muri kigira kunda kubura ugasanga ndamaze igihe nafata umuti miriwe nabi cyane kubw'ubukene mama bikamubabaza bikambabaza na jewe kubona ntato nda ku ishuri nk'abandi bagira ico baterere fasha nyine imiti igabanuke giciye
uwifuza kuzoba iki mu buzima
kino ufuza mpeje amashuri no gukora nifuza kuzoba umusirikare
blesse mu buzima ukundiki wankiki
jewe mu buzima ikintu nkunda je ndakunda ishuri ndakunda ngira abagenzi benshi banshika ku mutima
blesse ndagukenguruki
yego rakoze nawe
kubantu bafise imigambi yo kubakana ugwa intandara ni byiza ko arondera kanya keza ko kubimenyesha uwo bagendana ivyo bifasha kwa mutahura iyagwaye canke yugushaka kurangura amabanga mpuza bitsina kugabanutse bitewe n'imitafata nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru cingurukana bumenyi Epilepsy Matters ibijanye no gufata imiti umugwaye hanugwa kubandanya awufata gushika umuganga wenyene namuhaye uruhusha rwo kuhagarika nkuko abitaho ivyamagara y'abantu babihanura kugira twumve neza ibijanye n'ingene umugwayi abana n'intandara tega matwi kiyago mugenzanje Alain Ivirankunda agirana na muganga Désiré Sabiyandemye asanzwe akurikirana abagwayi ingwara y'intandara ku bitaro SNPK vyo mu Kamenge
Muganga Désiré Sabiyandemye ndabaramukije hariho abantu usanga bafise iyo ngwara y'intandara ugasanga nk'umujyango ntibazukuntu babafata mbega umuntu agwaye intandara yufatwa gute kugira ngo agumane amagara meza
umuntu agwaye intandara nico kimwe n'undi mugwayi wese singwara yandukira umuntu aramutse afashwe ikamufata umwigiza kure y'ikintu cyaje cyose cyashobora kumugira nabi nk'umucanga cyangwa amazi cyangwa ahantu kumabuye kiragira ko ari ikintu kimumushira mu kanwa gishobora kuca kijya mu mihogo kikamuzibira abavurwe barakira hamukababwira ko kizira ko banywa inzoga kubera umuntu yanywa inzoga urya mutu amuvurira ubu intandara uwishe
abaje usanga babonye nk'uwaba fashe nk'intandara bagaca bamubuha n'umugozi ivyo vyovyo hari impande mu fisemo bitanga ko nk'umuco
abantu bagwa intandara burya benshi ntibababoha ivise ibice byinshi ariho bita phase tonique usanga haje umuntu adadarara akavuza n'ijwi rirengeye bikamujegeza njye nayo bita phase tonique chronique hamacaza n'umwanya wanyu musanga umugwayi yataye ubwenge ata chavuga ajyamye ngaho biheze byo byose biza no kumujana kamuvuza nta guca umubo beshi rero hariho ukuntu bafata ko ingwara umenga umuntu agwa intandara mu miryango bakamufata nabi ntibagombe kuko bimenyekana ntibanakurangira naho uja kumuvuza amaze gufata umuti ashaka ko ibyo byari bose akavyara umwana akomeye yakuba ku rugo rwiwe agatonda ukazakora nk'abandi
byiza rero nukwitura ubuvuzi hakirikara
umuntu agwa amaze kugira krize zimata kumufata inchuro zibiri atakintu bivuye ko atashushe yategeza gufata umuti ubwo nyene abantu batanguye imiti ahuwagaritse akabagara giturumbuka ashobagira amakrize arenge yahoragira agira krize ishobora no kumuhitana kubera umuti wamuhiriza mu maraso giturumbuka
iyo umuntu agwaye ingwara y'intandara akubahiriza impanuro mwenizo mutanga arabana nayo igihe kirekire rero
ego arabana nayo kandi benshi urumva nakubwiye ko banakira bari ku muti icyo nagomba mpanura abantu b'abavyeyi bafise abana bagwaye iyo ngwara bakwiye kubavuza nabigisha bakwiye ko iyo babonye umwana mwishyuraga izi iyo ngorane badakwiye guca bamwirukana ahubwo bakwiye gucabwira ngo ibyeyi bakamuvuza kubera arabana benshi batubwira ko mu ishuri mwigisha yabirukanye kubera agwaye iyo ngwara
ndagukengurukiye
mwakoze kuri kano kanya mwamaye
Urakoze Alain Yves kuri ico kiyago na muganga Désiré Sabiyandemye turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kitwa Sabasazi kadukangurira kubungabunga abafisi ingorane zo mu mutwe karirimbwe na Cédric Bangui Kibutsa bari ko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cijwi ya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubana neza n'ingwara y'intandara gwaruka nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura
Gwara intandara yo barakaronda ko mu muryango
abahinga babinonosoye baravuze yuko abana batoya bafashwe n'ingwara y'intandara yuko habariho akantu ko mu muryango iyo bamaze gukura mu cyane cyane yuko atangura n'iyo mu bwonko yo bafise nk'ibivyimba yaba yaragwaye ingwara ya mugiga ikaba ari inkurikizi y'iyo ngwara
mbaza ndakwishura
Iyo umuntu afashe imiti y'intandara akira ryara.
Icyo mumenya nuko abantu bagwaye ingwara y'intandara bategereza kuja ku miti iyo vyukuri kwa muganga bavyerekanye yuko iyo ngwara ayifise. Rero hari aho bishika kiringo umuntu atashobora kumwaka ati ni kinini canke gito biva yuko wa muntu asubiye kwa muganga bagasubira bakamupima yakize burundu. Icyo ni gice kimwe cy'abantu. N'ikindi gice aho iyo miti ategereza kwifata ubuzima bwiwe bwose atarinze guhagarika kandi akagira ubuzima bwiza nk'abandi bantu bose.
Mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara kuki imiti dashobora kuyikiza.
Ubwa mbere biva kuyitera, ica kabiri igice cy'ubwonko cabayemo ikibazo, ica gatatu ryari iyo ngwara yatangwe kwibonekeza kuri uwo mugwayi, ikindi ca kane kandi gikomeye ukuntu yibonekeza mu buzima bw'umuntu n'ukuvuga ingufu iza izananye. Ico gituma rero umugwayi ashobora gufata imiti hamaciye igihe agashobora gukira burundu canke agashishikara iyo miti akagira ubuzima nk'ubw'umuntu wari wese. Kandi iyo ngwara n'ukuvuga yuko ayigendana ubuzima bwiwe bwose.
Mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara irasho kuyadukizwe mu zabukuru.
Indwara y'intandara yashobora gushikira umuntu ageze mu busaza ku mvo zitandukanye, aho ushobora gusanga ari kimenyetso cy'ingwara iri kiribonekeza mu buzima bwiwe nuko ashobora gusanga afise ikindi kibyimba kiro kibonekeza mu bwonko bwiwe. Bisabwa yuko bakwiye kumutwa kwa muganga bakamuvuza neza kugira bamenye igituma iyo ngwara yadukije mu busaza bwiwe.
Gwaruka turashishikara. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
ibihe vy'intambara bijugumiza n'intandara.
Ni umuntu n'uwopfa kubona yuko haronse ibintu bimujugumiza mutahasi ko ucushoka uvuga yuko agwaye ingwara y'intandara. Ahubwo n'ukumenya yuko kugira umuntu bavuga yuko aganana ingwara y'intandara nuko amaze kugira ibintu bimujugumiza mutahasi kabiri kandi ku nshuro zibiri zitandukanye.
Mbaza ndakwishura
intandara na mashetani
na nagatoya. Uko umenyi bugenda buriyongerekana kandi n'abashakashatsi bakavyitaho barabonye yuko intandara ari ingwara aho gari ubwonko buba bufashwe bukashikirwa n'ingorane hamu mubiri ukishira kujya kujugumiza umuntu bikamuta hasi bikamutuma atugenge atasano bifatiye n'amadayimoni canke n'amashetani.
Mbaza ndakwishura
ubugwaye intandara birinda kumuta hasi imitsi igakongata.
Ubwa mbere bimuta hasi kuko umubiri wiwe ntuba ucishoboye aba yataye ubwenge. Ibijanye yuko imitsi iwe ikongatara ni kuvuga ko umubiri wiwe ibice bimwe bimwe by'ubwonko biba byaronse ibimenyetso n'inguvu zidasanzwe hama bya bice by'ubwonko biraheza bikishura mu kurungika inyishu uko vyishakiye kandi n'inguvu zidasanzwe mu bice bitandukanye by'umubiri na cane cane umuntu uza usanga yakongataye umuntu adashobora no kumusha ora ari wenyene.
Mbaza ndakwishura
none ugwaye intandara yomenya gutubwira mufata.
Abantu bagwaye ingwara y'intandara bunyene barumva yuko mu mubiri wawe utameze neza ariko ntibashobora kumenya yuko ari yo ngwara y'intandara igiri bafate. Ku kenshi na kenshi baheza bagatora ubwenge byamaze kubashikira aho byamaze kubata hasi bataye ubwenge.
Mbaza ndakwishura
umuntu agwaye intandara ni mitsi iba igwaye.
Ingwara y'intandara ni ingwara ifatira mu bwonko hama ikagira inkurikizi ku mitsi y'umubiri hama ibimenyetso bikivyerekana ku bice by'umubiri arivyo imitsi na cane cane.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
umuntu agwaye intandara birashoboka yuko avanga n'inzoga.
Oya na gatoya umuntu agwaye ingwara y'intandara ntivyemewe yuko anwa inzoga kuko inzoga ziri mu bintu bituma ryangwara imuvyuka igahita kagumishishikara kumuta hasi kandi anwa imiti kuko bituma yuko wa muti uri kurafata atanguvu ushobora gusuba kugira kuri wa mubiri ngo iheze ushobore kugira akamaro mu mubiri.
Mbaza ndakwishura
imiti y'ikirundi irakiza intandara.
Ingwara y'intandara kera bataramenya igitera ingwara y'intandara bakabona umuntu aracugumiye bamutuye hasi arataye ubwenge ubuhinya ntibwari bwakomere abantu bose batabariza abafumo barumenye ariko unye ko abantu bajijuse kandi bazi yuko izo iyo ngwara ibaho kandi yibonekeza ku rugero rudasanzwe bashoka biruka kwa muganga kugira bamuvure amenye n'igituma yatembagaye hasi ingwara y'intandara byukuri uyivuye ukivuza neza ugakurikiza impanuro za muganga uheza ukamera neza kandi ubuzima bukamera neza kuko urarangura ibikorwa vya misi yose atangorane nimwe usubiye kugira mu magara
Mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara irandukira
Uyaha ingwara y'intandara ntiyandukira byari biterwa n'ubwoba umuntu abonye ibimenyetso by'umuntu agwaye ingwara y'intandara akabena ikintu bimufashe baragira ubwoba kuko batabazi ikimushikiye iyo bimenyetso bimushikiye mukamuba hafi mukamufata kugira ntakwita umutwe ahatariho canke aheze yikomerekeze mu buryo butandukanye
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati Sabasazi karirimbwa na Cedric Bongi batazira Ronaldo
Ini soro ya mili pro
Duhijambo abanywanyi bacu uwa mbere yatwandikiye atubaza ati mbega ufisi itengatwa rimwe aravyara muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
Ego cyane ufise agasaho k'intengatwa kamwe arashobora kuvyara iyo kabagakora neza atakibazo gafise
Umunyonyi wa kabiri nibigirimana Jonas w'irugazi mu ntara ya Bubanza abaza ati "Bega kuba kugwawe ukuze ufise imyaka 35 canke irenga vyo babifise ingaruka mbi kubana uzokwibaruka niyahe myaka myiza yo kwibarukiramwo muganga Anita Munyana n'uyu munyonyi mutwishurire
ukaba ufise imyaka 35 uri umusore ugomba kuba kugwawe nta kibazo kandi urashobora kuvyara umwana ameze neza ariko kenshi barabibuza inkumi kuko bavuga yuko bashobora kuvyara abana bafise ibibazo kuko imyaka uko igenda niko ibintu byinshi bihinduka mu mubiri wabo
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishuba hawe na muganga zigize ico zibafashije nuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro kunyibutsa yabasokuru uno munsi uvuga uti agafuni kabagara ubumwe na karenge bikubwiye iki
Uwo mwibutsa aho bawuvuga uko ni nka kujya wowe ugiye kuramutsa incuti hanyuma rero nayo rero igadutsa ikwiyumvira ko kukuramutsa
bikubwiye iki
nawe ahaba akahindukira akaza kuramutsa akakuzanira chatenge yamushyire nawe agashaka igose bizamunkoko
bikubwiye iki
ako gafuni nako karenge kurukundo yaza kukuzanira yaje kukubagarira azaye ku gafuni kuko rukundo nawe ukakamusubizwa kagenda umushira ho gafuni yakuzaniye nawe ukamugendera nkuko yakugendeye
bikubwiye iki
basha kuvuga ko umwe bukomezwa n'imigenderanire
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Twibutse ko twashimikiye kubijanye n'ingene umugwayi w'intandara yobana nazo. Nshimiye Alain Yves yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri burundivoa@gmail.com. com canke kuri 76 23 33 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 murateka amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse neza dususuruke. Uyu munsi nagira ngo mbasabe rwose munyemerere turebere hamwe muri make amateka y'injyana ya rap. Rap ni injyana yavutse mu myaka ya za 70. Yavukiye muri ghetto z'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ghetto ni karitsiye y'umujyi ibituwe n'abantu b'ubwoko runaka bananiwe cyangwa badafite amahirwe yo kubaho neza nk'abandi bene gihugu. Rap bishatse gusobanura kuvugira ukuri kose ku karubanda. Ni injyana y'umuziki urimo amagambo umuntu avuga ataririmba. Abashakashatsi bemeza ko mu by'ukuri umuhanzi Isaac Hayes ari we wasohoye rap bwa mbere mu 1971 kuri album yise Black Moses, by'umwihariko mu ndirimbo Ike's Rap.
Best thing that's ever happened to me. Nothing or no one will ever pull me from you. Even though there's an age difference and even though there's a difference in our social background, it still doesn't matter because what we have is so special. But now I'm seeing this special thing go up in smoke right before my eyes. Nobody could have told me that you'd be caught up in some mess like this. Not my baby. And now you drop this bomb on me. After all the things we've been through, the wonderful years and even the hard times, together we survived. You know me. Why didn't you come to me when you realized you had a problem? No, wait a minute. You don't have a problem. 'Cause you think you're slick. That's right. You think you can get away with anything. That's what that crack will tell you. Uh-huh, yeah, I know all about it. You see, I grew up in the streets. And I know what that stuff can do to you. One time is too many, and 1,000 is not enough. You'll sacrifice anything to feed the need. You think I didn't notice the disappearance of that Rolex watch I gave you on your last birthday? What about the blue fox that I gave you 2 Christmases ago? You don't even deposit your check in our joint account anymore. Oh, by the way, you got a call from your credit union saying no more credit. You've reached the limit. And I can't even watch the Beverly Hills Cop. The VCR is gone. Baby, you've got to make a U-turn. Can't you see what's happening to you? You've become a resident of Crack City. And the price of occupancy is way too high. In a minute, we will have nothing. 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 Is the pipe worth all that? No. Now you're telling me you want to leave me. Why didn't you trust my love for you when you realized you were in trouble? Instead, you chose to leave me because you were afraid that if I found out, I would be so insensitive and unforgiving that you would no longer be the center of my life. You are my life, and without you, I can't live. Now I will stand by you and fight this thing with you all the way. Please, just don't leave me. Don't send all the things we build together up in smoke. Don't take my life away. I love you.
Ijwi rya Amerika. Umuhanzi w'icyamamare Terren Delvon Jones uzwi ku izina rya Del the Funky Homo Sapien arasobanura ati kuva nkivuka mu 1972 rap yasobanuraga injyana y'amagambo umuntu avuga ataririmba ashaka kumvikanisha ikintu runaka. Ngiyo rap. Rap ni uburyo bwo kuvuga, ni uburyo bwo gusobanura akakuri ku mutima. Twumve indirimbo ya Del the Funky Homo Sapien yitwa Mr. Dobalina.
Mr. Bob Dabalina, won't you quit? You really make me sick with your fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid. Because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me, now you and your crew are on a mission trying to hawk me. But it isn't happening, you fraudulent foes. You used to front big time, now I suppose that everything's cool since the style of apparel you adopted you used to make fun of, but now you wanna rock it. So you gotta kick it with the homie. But DEL is already hip to your cronies. Me and CMP has thought about this, and never have we seen a brother who would have a like Mr. Dabalina. Dabalina. The style of dress is not the key, Dabalina. It's all in the mind and the heart, so you should start by remembering you gotta pay a fee, Dabalina.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke amavu n'amavuko y'injyana ya rap. Rap yamenyekanye cyane cyane bikomeye mu myaka ya za 80. Yabaye rwose umuziki wa rubanda uvuga ku bibazo bya buri munsi, rimwe na rimwe ndetse n'amahane menshi mu magambo yayo. Rap yabaye umuziki wamagana ubutegetsi, igipolisi, ubucamanza bubogamye, ibibazo by'ubukene, ivanguramoko, ubushomeri, guhezwa kwa bamwe, ibibazo by'amadini, mbese n'ibindi bibazo byose bireba buri muntu buri munsi. Ni gutyo mu 1982 umuhanzi Grandmaster Flash yashimangiye uburemere n'ubutumwa bya rap abinyujije mu ndirimbo ye The Message.
Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Said, Daddy, I don't wanna go to school, 'cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. 'Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park, 'cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun, 'cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth, but now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Yo, Mel, you see that girl, man?
Yeah, man.
Cowboy, man.
Cool?
Yo, what's up, money?
Yo.
Hey, where's Creole and Raheem, man?
They upstairs cooling out.
So what's up for tonight, yo?
Yo, we can go down to Fever, man.
Let's check out Junebug, man.
Hey, yo, you know that girl Betty?
Yeah, man.
My mom's got balls, man.
Nah,
what?
Again, man.
She got hurt.
What did this happen? What the hell?
What's going on? Freeze. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up.
What?
Get him up.
Yo, man, we down with Grand Theft, the Flash, and the Fury.
What is that, a gang?
Nah,
just shut up. I don't
want to
hear your mouth. Shut up.
Officer, what's the problem?
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika tuganira ku njyana ya rap. Abandi bahanzi bateje imbere cyane rap ni nk'itorero Public Enemy. Public Enemy ni nko kuvuga ngo umwanzi w'igihugu. Indirimbo yabo yo mu 1989 bise Fight the Power, bishatse nko kuvuga ngo rwanya ubutegetsi, yarakunzwe cyane ku buryo budasubirwaho.
Music hitting your heart, cause I know you got a soul.
Hey.
Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey.
Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black man's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey.
Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with counts and then to rise. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart it's a start, a work of art to revolutionize. Make a change, something strange.
People, people,
we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless.
You say, what is this?
My beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness.
Don't rest the show.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Undi muhanzi watumye rap imenyekana cyane ni gihanganje Tupac Amaru Shakur uzwi cyane gusa ku izina rya Tupac. Indirimbo ze nyinshi zivuga ku rugomo n'ubukene muri ghetto, ivangura moko, ibibazo by'uburinganire hagati ya moko n'izindi ngorane zo muri ghetto. Twumve nk'iyindirimbo yise Life Goes On. Ni ukuvuga ngo ubuzima burakomeza uko bimeze kose. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. Life goes on. As I bail through the empty halls, breath stinking in my drawers. Ring, 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 quiet y'all. Smoked out and blazed with me. 2 in the morning and we still high assed out. Screaming thud till I die before I passed out. But now that you're gone, I'm in the zone. Thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone, and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death. I'm drinking Hennessy while trying to make it last. I drank a fifth for that ass when you pass. Cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. Last ones left, but life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of death. My niggas, be the last ones left, and life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blew trial and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do fair time, won't see parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus with the drama, with looking out for your baby's mama. Taking risks while keeping cheap chicks from getting on her. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party. Me and you know true or two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we can slide in two. But now you worry. Rest, nigga, cause I ain't worried. Eyes blurry, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm. So we both born to my dying days. Before I say goodbye, in peace, thug till I die. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. I'd be alive if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left, and life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, there's a heaven for you. I'd be alive if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left. Cause life goes on. Worry me smiling with G's in my pocket. Have a at my funeral, let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from way before kiss me from my head to my toe. Give me a paper, a pen, so I can write about my life of sin. A couple of bottles of gin in case I don't get in. Tell all my people I'm a rider. Nobody cries when we die. We outlaws, let me ride until I get free. I live my life in the fast lane. Got police chasing me. To my niggas from old blocks, from old groups, niggas that guided me through back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See, we both gotta die, but you chose to go before me. And brothers miss you while you gone. You left your nigga on his own. How long we moan? Life goes on. How many brothers fell victim to the street?
Life rest goes on, homie. Oh, no, they passed away. Niggas doing life. Niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean? Last year, we poured out liquor for you. This year, nigga, life goes on. You finna clock mail, get money, evade bitches, evade tricks, get played, there's plenty space. And basically, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gonna be on top, nigga. You gonna be like, God damn, them niggas came up. That's right, baby. Life goes on. And we up out of here. up out this bitch. Hey, Kato, Mental, y'all niggas make sure it's popping when we get out there, man. Don't front.
Uko imyaka yagiye ishira n'indi gataha rap yavuye mu birabura by'umwihariko abirabura bo muri geto igenda isakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igera no mu bazungu ndetse irenga n'imipaka igera no mu mahanga yose ariko burya ntabwo rap ivuga ibyo kwivumbura gusa kuri societe ivuga n'urukundo nk'uko mu byumva muri iyi ndirimbo y'icyamamare MC Hammer indirimbo yitwa Have You Seen Her nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Oh yeah. I'm glad I put this tape in. I'm just gonna cruise down the road. Look at the stars in the sky. And drift off into the sweet memories that I have. Of a love that my heart has been searching for so long, and I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine. And it'll last. I see her face that I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know.
Have you seen her?
Have you seen her?
I'm looking for that love.
She's a thought and a vision in my memory. I have it better, but tell me, where could she be?
Have you seen her?
Have you seen her?
I'm looking for that special love. Oh, love.
Buying dubs. If you seen her, then I'll help her. 'Cause I'm in love.